Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza. Tudatinze amakuru yo kuri isaha tuyahere kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, turahera mu gisata cy'ubutungane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yavuze ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba ko ivyaha howe abihowe kuko bijanye n'amatora. Hari haheze amasaha make yagirijwe ivyaha muri sentare y'i Manhattan muri New York. Yarifatiye mu gahanga umushikiriza amanza we New York Alvin Bragg kuba yamwigetse ko ivyaha bidakenewe. Yavuze ko atigeze iyumvira ko ikintu nk'icyo gishobora gushika muri Amerika. Ibi yabivugiye imbere y'abanywanyi biwe i Mar-a-Lago ni muri Palm Beach muri leta ya Florida, aganutse ava muri sentare i New York. Yavuze ko icyaha cyonyine azi ko yakoze ari ugukingira igihugu abarondera kugisambura. Trump yarahakanye ibirego aregwa 34 byo gukoresha impapuro zitari zo mu bikorwa byiwe by'urudandaza. Abashikiriza amanzi b'i Manhattan bamwagiriza ko yarishe amafaranga y'igifukamunwa ku bagore babiri imbere y'amatora yo mu 2016 kugira ibyo bakoranye ntibije ahagaragara bifukigwe. Trump abaye uwa mbere mu baperezida bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku butegetsi canke ababuvuye ko yagiriwe n'icyaha. Abajijwe nimba yemera ibyo yagirizwa, yishu yavuga ko ku ruhande rw'iwe atacyaha yagiriza. Umushingwamanza wiwe Todd Blanche avuga ko bagiye nyabuna gutangura urugamba n'ubutungane kandi bagiye kugwana n'inguvu nyinshi cyane. Abategetsi b'Abatalibani naho ni muri Afghanistani baramenyesheje ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko babujije abagore b'Abanyafghanistani gukorera iryo shyirahamwe muri icyo gihugu. Umuvugizi wa ONU Stephane Dujarric yabwiye abamenyeshamakuru ko ONU itemeye iyo ngingo ya Afghanistani kandi atari iyo gushyigikira. Yemeza ko ari ingingo yiyongereye ku zindi zo kuburizamwo abagira neza igihe baba bariko baragerageza gushika ku bakeneye imfashanyo. Mu mezi aheze ONU yari yarashikirije amakenga ko iyi ngingo yo kubuza abagore gukorera iryo shyirahamwe ishobora gufatwa muri Iran. Kuri uyu wa kabiri umugwi wa ONU muri Afghanistan UNAMA wavuze ko abagore b'Abanyafghanistani bakorera bakiri mu mirimo mu bice byo mu gihugu, ariko ntibiramenyekana igihe iyo ngingo izotangura gushigwa mu ngiro. Onifisa abakozi hafi 400 muri Afghanistan, hafi 3 ni abenegihugu b'ico gihugu. Igitigiri c'abakenyezi barimwo ariko ntikiramenyekana.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi, perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron na perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen bashitse mu Bushinwa kuri uyu wa gatatu. Bari mu rugendo rw'iminsi itatu rutumbereye kuganira na perezida Xi Jinping ku guhanahana urudandaza agatega ka muntu hamwe n'intambara muri Ukraine. Rubaye Ubushinwa n'Uburusiya bariko baratsimbataza bikomeye imigenderanire hamwe n'ubucuti. Rubaye kandi urugendo rwa mbere perezida Macron akoze mu gihugu cy'Ubushinwa kuva mu 2019. Eka ni n'ubwa mbere von der Leyen agendeye icyo gihugu nk'umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Buraya. Abasesenguzi mu bijyanye n'imigenderanire bavuga ko atakintu ngo rugendo rwitezwe ko kuvamwo, babona ko abo bategetsi babiri bo bagiye nyabuna gusaba Ubushinwa kugabanya gushigikira Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Ibyo nabyo bakabona yuko Ubushinwa budashobora kubikora. Byitezwe ko perezida Macron na von der Leyen bazoganira na perezida Xi Jinping ku munsi wa kane wejo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Irani abana b'abanyeshuri bashika kuri 20 baratwawe mu bitaro ejo kuwa kabiri nyuma yo guhabwa ishano. Ibimenyesha makuru bya leta bivuga ko irishano ryatumye ibihumbi by'abanyeshuri bagwara. Abo bakobwa bavuwe inyuma yo kugaragaza ibimenyetso byo guhema badashikana. Itorokanzo ry'amakuru rya Irani IRNA rivuga ko bavuriwe mu gisagara cya Tabriz, ni ku mugwa mukuru w'intara ya Azerbaijani y'ubuseruko iri mu buraruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 abanyeshuri barenga 5,000 baragaragaje ibimenyetso byo kudahema neza hamwe n'ibindi. Ibi byatumye bamwe baca bajyanywa gukurikiranywa n'abaganga. Ibyo bitero bitagira insiguro byashitse ku mashuri angana 230 muri icyo gihugu cya Irani, byatumye haba ubwoba n'ishavu mu banyeshuri hamwe n'ababyeyi babo. Amashuri yarasubiye kugurura ku munsi wa mbere nyuma y'indwi 2 bari mu karuhuko. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, Irani yatangaje abantu barenga 100 bahagaritswe bakekwa kuba inyuma yo gutanga iryo shano. Umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei avuga ko ababikoze bakwiye kubihanirwa kandi atambabazi zigiyemo.
Arakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse guha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi.
Abarundi barakenye gose, barashonje, baraburaniwe. Kona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abi wacu, akaba aribo agirira impuhwe nta numwe bitotangaza.
Uyu ni Marie Louise Baricyako, ni umukuru w'ihuriro Inamahoro riharanira amahoro n'umutekano. Perezida William Ruto wa Kenya ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Ku munsi wa mbere yahuye na mugenzi we Perezida Paul Kagame, basinya amasezerano y'ubufatanye. Turagaruka kandi ku rubanza rwa Donald Trump wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Ayo makuru nandi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida William Ruto wa Kenya ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Ku munsi we wa mbere yahuye na Perezida Kagame, basinya amasezerano y'ubufatanye. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Amasezerano atandukanye bakuru b'ibihugu bombi basinye yiganjemo ubufatanye mu rwego rw'uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru bamaze kubonana, abayobozi bombi basobanuye bimwe mu byo baganiriye mu muhezo. Mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko abanyakenya baba mu Rwanda bagize uruhare runini mu nzego zitandukanye z'igihugu.
Mr. President, and I'm sure it is of interest to the audience.
Nyakubahwa Perezida, ndahamya ko binashishikaje abadukurikiye. Hari abanyakenya babarirwa mu bihumbi byinshi baba hano. Twishimiye ko bari hano, hari byinshi bikorera ubwabo, ariko ibyo bakora birahindukira bikanabyarira inyungu igihugu n'abaturage b'u Rwanda. Nk'urugero, bamwe muri bo ni abarimu, aho dufite icyuho mu by'ubushobozi. Bamwe ni abaganga, abandi barakora mu rwego rwo kwakira abantu. Banadufashije rwose kuziba ibyuho byari mu nzego zacu bitewe n'aho twavuye, kandi rwose bahamaze igihe.
Ku ruhande rwe, Perezida Ruto nawe yashimye inkunga igihugu cye cyahawe mu rwego rw'ikoranabuhanga, cyane cyane mu rwego rwo kwegeranya imisoro. kuri we igikurikira n'uburezi.
On matters of education we share a background.
Mu bijyanye n'uburezi u Rwanda na Kenya dusangiye amateka, kandi hari amavugurura yatangiye urwego rw'uburezi muri Kenya ayobowe n'abakozi ba presidency nabishinze. Aya zasangiza ubunararibonye mu ngingo nyinshi zirimo imitegurire yo kuva mu mashuri abanza ujya mu cyiciro cya mbere cy'ayisumbuye, mu yisumbuye no kuva mu yisumbuye ujya muri kaminuza. Kandi azanibanda by'umwihariko ku ngorane ikomeye yo kwishyura uburezi bwa kaminuza ikirimo ibibazo bikomeye. Tuzasangira ubunararibonye kuko twarushaho kunoza uburezi mu ireme, mu koroshya uko butangwa ariko no mu koroshya ikiguzi cyabwo.
Kimwe mu bibazo abanyamakuru babajije Perezida Kagame niba yaramaze gutegura uzamusimbura ni ikibazo n'ubundi Perezida Kagame yabajijwe mu minsi mike ishize.
Ibyo ni ibintu bigomba kuba. Tugomba kubona mbere na mbere kuzamura abayobozi, kandi ntaba ari njye ugiye n'ugomba kuba umuyobozi uzansimbura. Nibwira ko ibyo nabyo bitaba ari byo, ahubwo hagomba kuremwa uburyo buzatuma hazamuka abantu bashobora kuyobora hatitawe ko mbakunze cyangwa ntabakunze.
Kubyo Perezida William Ruto yagarutseho, harimo ikibazo cy'imyigaragambyo imaze iminsi ikorwa muri Kenya. Yasobanuye ko iki kibazo cy'ubuzima buhenze kitugarije gusa ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ko ahubwo kiri ku isi yose muri rusange. Kuri we ubuzima buhenze ni ikibazo giterwa n'ibintu byinshi birimo icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe ndetse n'intambara ya Ukraine n'Uburusi. Perezida William Ruto yavuze ko nko muri Kenya umwaka ushize babuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko batabonye imvura ihagije.
Tulikosa karibu magunia milioni 10 ya chakula hayakupatikana kwa sababu ya mvua ambayo haikutosha.
Aragira ati, urugero nko muri Kenya umwaka ushize twabuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko tutabonye imvura ihagije. Ubu rero ni byiza nka leta ko twiga uburyo tuzahangana n'icyo kibazo mu gihe twugarijwe nibura cyangwa igabanuka rikomeye ry'imvura ndetse n'ifumbire. Hari abafata izo ngorane bakazihindura ibibazo bya politiki. Ku isoko ry'u Rwanda igihugu cya Kenya kigaragara cyane mu rwego rw'amabanki, amashuri ndetse hariho n'ibigo by'itangazamakuru. Byitezwe ko Perezida Ruto azasura urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali ndetse akakirwa ku meza n'umukuru w'igihugu. Byitezwe ko kandi Perezida Ruto azagirana ikiganiro n'abanyakenya bakorera mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse guha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial vyanditse ko kwa 29 ukwezi guheze aya matoni 25 y'umuceri yageze Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, nkuko ibiro vyo kumenyesha amakuru vya mugenzi we wa Guinea Equatorial bivyemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constancia Mangenswe Okomo kiyobowe na Dona Constancia Mangwe Diobiang, umukenyezi wa prezida w'ico gihugu gifise ibitoro vyinshi cyane. Ivyo biro vyanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose urimo ibiro 25 ariyo yashikanywe Malabo. Zibutsa kwa abakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Marie Louise Barichako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa prezida Ndayishimiye agirira impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abiwacu, akaba ari bo agirira impuhwe gusumba biwe, nta numwe bitotangaza. Umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nk'uwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu, arakunda abanyagihugu mu gihe barira ntiyumve.
Ijwi rya Amerika ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umufasoni Angelina Ndayishimiye, ariko hageze igihe cyo kwishura ku kibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial. Baciye baceceka, nyamara amakuru y'Amerika ritarabasha gutohoza neza yo ku mbuga nkoranyambaga zizewe kandi ibiro by'umukenyezi wa president Ndayishimiye bitaranyomoza avuga ko umuceri watanzwe atari wavuye mu mwembu wa madame Ndayishimiye ahubwo watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi kandi cyama cahaye leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri umenyesha makuru Bonfils Niyongere ari ku mugabane wa Buraya akaba akorera ku bibazo by'u Burundi mu myaka 15 iheze yarakurikiranye ikibazo ubu niwe mwihwezo wiwe
ngofata ahantu kufize bariko barakoma induru mu rugo akatubashira kitashira kuziko baburitaka ngo tuvuga ngo uragiye kugimura bike waruronze usanaronze wimbuye ahubwo utabajwe n'umugindi yumvire nawe urugo rwa kanaka abantu barashobora gushika bagasonda hakaza umuntu akavuga ati ndaje kubafasha abazaniye umuntu ko dufate umuceri mu muryango w'2025 ati muraraba mutonge nyine urugo canke inarugo agaca aterura ibyo biro byose
Ivyakiyo mwimbo muke n'inzara na president Evariste Ndayishimiye yarabizi. Umuntu ugeze yabigarutse ko mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu biro vyiwe na RTNB, radio na televiziyo vy'igihugu. Aha yariko yishura ku kibazo cinaribonye mu mwuga Jerome Niyonzima.
Je nibaza yuko mu Burundi rujya ruhumye navuze tate batukiyibagira. Je ndavuga ko ari ubujuju. Turiyibagira kuko ntituzi igihugu icarije. Mu mategeko kugira ushore ibintu hanze biba byanditswe burya mu gitabo mpana byahabarahana abantu bonona itunga cy'igihugu warubize
ibumenyesha makuru niyongere yarabihuriza ko na president Ndayishimiye
kubera abanyagihugu Burundi bari mu mapfa iyo bavuze inzara bumenga n'inzara isanzwe bari mu mapfa muri kibonyi bari muri manori bari muri kakwege inyamashinga amateka bari kugira monsieur de defiance
imboneza wali chakarongo yu mwali na mahoro wa sanga hala bayo kuitila nyibintu
visa nivyabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'ivyigihugu ridatandukanywa n'ivyurugo canke ivy'umuntu ku giti ciwe ntibikwiye rero kw'ivyigihugu bikoreshwa nk'ivyo mu rugo
muhanzwe na kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero yabwijwe ijya Amerika ko hageza aho yiyumvira komoka
gutunga umuryango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi kore ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko nshobora kuronya ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu turarushe harageza aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja yetugiriyo tuja ntugiriyo tuva mu gihugu cy'u Burundi
Perezida Evariste Ndayishimiye yasanga abarundi bacivugisha
nkara kubaza uvuze ngo muceri ugugwa ibihumbi bine
birenge
muri hogo duhanura ugugwa nga
je na ndabivuga kugira umenye umusaraba wikoreye banza umenye umusaraba abandi bikoreye
dufate iki gihugu kibanye nico mukora utaka kakarira ko gitaye imbere u Rwanda ikiro cyo muceri cy'u Rwanda
ikiro cyo cyagiye u Rwanda
Burundi na Guinea Equatorial bifitanye imigenderanire myiza mbere y'ico gihugu nico president Ndayishimiye yakozemwo urugendo rwa kabiri kuva giye ku butegetsi yakigendeye inyuma ya Tanzania inyuma ya meza ne agiye ku butegetsi Guinea Equatorial cigiranye ikibanza kitamaho mu nama y'amahoro n'umutekano ya ONU ni kimwe mu bihugu byande ziyamiriza bikaburizamwo ibihano byagomba gufatirwa Burundi mu myaka iheze Roje uri kaneza juri ya Amerika
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Umutekano mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wakajijwe cyane kuri uyu wa kabiri ubwo Donald Trump wigeze kuyobora iki gihugu yitabaga urukiko rwa Manhattan kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Ibyo byaha birimo amafaranga yahonze umugore umushinja kuryamana nawe. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yavuganye na Bwana Jean-Paul Rwitanaga utuye mu mujyi wa New York amubaza uko byari byifashe muri uwo mujyi.
Gisagara cyose urabona miliyoni 8 nta udashaka gukurikirana ibyo bintu bya Trump kuko n'umuntu yabaye mukuru w'igihugu cya Amerika hanyuma n'umuntu akomeye asanzwe n'imvuke ya New York abantu baramuzi cyane rwose urumva rero
hanyuma nk'abantu benshi murimo kubona aho ngaho babyitabiriye murabona abantu bari mu byihe byiciro by'imyaka ni nk'abantu bakuru n'abagabo n'abagore n'abana
urwaruka rukuri nigo ruza cyane nigo ariko rwinshi aba gona bagore mbwa ugwaruka batama numva nanje ndumutaba afite akamya mutaratu ni 5 ndumutama mbwa abasore ndabumva mbwa harugwaruka ugwaruka rwo rumuyumba bwo cyane amarasa shushe ntame n'umuntu azi guhagarikira abantu abo hasa kabahagutse bagahaguruka bakazamuka ugwaruka rwo gwitavye no kuri kandi bajari benshi kumushigikira kumeka kwa mukunde
ku giti cya wowe nk'umutama nk'uko bitwibwiriye wowe cyaguhagukije cyane cyane ni iki wagiye ari iki kuri ku mutima
cyo nuko nakoze muri nations ni imyaka 33 hanyuma ibintu bya politique ndabizi ibintu bya zo muri community ndabizi cyo bashaka kuraba ni ikintu kidashika bishika mu prezida bishike mu wa mbere bishikiye nuko yaranje igihe nikinja ni histoire ntinjane niho narindi nayo ziboneye nabo nyine bimeze cyo nagiye ku kuraba gusa nyine imeze nyine bifashe kurumba ibintu muri Afrika urumba turi mu bindi mugaga ikintu histoire ninsige niho narindi byabaye nabonye byari byo nabonye ne byatangwe n'ibizokurikira bwa ibya mbere iyo mucuru wa mujana kujya kuva muhora niho narindi mugabo ndakunda gusamara nganye n'abantu nagare abantu ba muri Polonye ndaba ugwaruka ibintu biyumvira umva ndabe n'ubwo nyine byumvira mugabo kirege kuraba no gusubukuraba kwisabaza ndabe igihe histoire ninsige
iyi birumvikana ko ari abo mwaganiriye nk'abo uvuga bo muri Polonye cyangwa nahandi abo mwabashije kuvugana batubwiye ko harimo nabantu bo mu Bufaransa nabandi bakubwiye iki muri make
umuntu wabo ntaja no kumwanka ntazo kwitoza baramukunda ni politisi yagukira gusa kujya muze ntazo kwitoza nico babibona mu gusa kandi turahaguruka bakamurenganya turahaguruka turaturira turamena ikiba kibe kuko baramwumva kuri yo babuze urumva ko bibaha umunezero bihimbaraga babaha ingufu biha umunezero barakunzwe arakunzwe hari abana bamukunda ubwo abakobwa abazungu bamukunda abirabona ntibashima ubwo abazungu hari abamwiyumvamuka baramwiyumvamo cyane rwose
muri make ntawe mwavuganye utamwiyumvamo
wavuga ngo ahubwo funga imyaka ijana zohereye kuko hari abamwanka kuko nawe madiskuru y'iyo politiki muri kwagiye muri kampanye ziyo nazikurikiranye hari abantu atiyumvamo abantu batiyumvamo abirabure cyane cyane hari abantu atiyumvamo nabo nukuri nabo nabo ntibamwiyumvamo bamwipfuriza ko bamugumiza imyaka igihumbi
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro Amerikana kibanda ku byabaye mu bihe byahise no mu bihe turimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagiteguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu 1978 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko abacamanza abari bo bose ari indahangaro ikaze mu kiganiro Amerikana mu 1971 umutegarugori witwa Ora Spitler wo muri leta ya Indiana mu burengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abinyujije kuri avoka we yagejeje icyifuzo ku mucamanza witwa Harold Stamp amusaba gufata icyemezo k'umukobwa we Linda Spitler abagwa na muganga akamufunga ku buryo atazigera byara Ora Spitler yasobanuraga ko umukobwa we Linda Spitler afite uburwayi bwo mu mutwe ko kutabyara rero biri mu nyunguzi icyo gihe Linda Spitler yarafite imyaka 15 Akimara kubona urwandiko rwa Ora Spitler uwo munsi umucamanza yahise asinyira ko atanze urwo ruhushya umukobwa ntiyabimenye nta muntu wari umuhagarariye mu rukiko imbere y'umucamanza ntibyanyuze mu nzira zisanzwe z'imanza ni ukuvuga kujyana ikirego ku mwanditsi w'urukiko ucyakira akacyandika akagiha nimero akagishyikiriza abacamanza bakazagisuzuma maze bakazakiburanisha nta mpaka zabaye imbere y'umucamanza ni ukuvuga ko nta rubanza rwabaye nta tegeko ryariho umucamanza Stamp yaba yarashingiyeho nta n'ikimenyetso na kimwe yasabye ngo agisuzume mu cyumweru cyakurikiyeho umubyeyi Ora Spitler yitwaje icyemezo cy'umucamanza Stamp yajyanye umukobwa we Linda Spitler kwa muganga yamubeshye ko bagiye kumubagisha appendice bakayikuramo kugira ngo atazigera arwara appendicite ariko abaganga bari bakuriwe na Dr. John Hines bo bari bazi icyo bagomba gukora hashize imyaka 2 mu 1973 Linda Spitler yashatse umugabo mu 1975 abonye adasaminda yabajije Dr. Hines impamvu Hines yari asanzwe ariwe muganga w'umuryango w'aba Spitler. Muganga rero yamusobanuriye uko byagenze ubwo yamubagaga mu 1971. Linda wari warafashe izina ry'umugabo we rya Sparkman yagiye mu rukiko rw'ibanze kurega nyina na voka we wa mucamanza Harold Stamp, Dr. John Hines n'abandi baganga babiri bamufashije kumubaga n'ibitaro bakoragamo. yabashinjaga ibyaha byo kumwicira uburenganzira bwe bwo kororoka, uburenganzira bw'abafite ubumuga n'uburenganzira bw'abagore. Urukiko rwaciye urubanza ruvuga ko umucamanza Harold Stamp adashobora gukurikiranwa kubera ko afite ubudahangarwa ahabwa n'umwuga we, bityo urubanza rwabo bareganwaga muri dosiye imwe narwo rubaruburiyemo. Linda Sparkman yarajuriye. Urukiko rw'ubujurire rwo rwamuhaye ukuri ruvuga ko nta shingiro icyemezo cy'umucamanza Stamp gifite kuko kitanyuze mu nzira nk'izindi manza zose, kandi ko atihaye n'umwete wo kurengera uburenganzira bw'umuntu wari ukiri umwana. Stamp nabo bareganwaga nabo barajuriye bajyana ikirego cyabo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Nibwo rero ruciye iteka ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu 1978 rwanzura ruvuga ko Stamp nubwo yafatiye Linda Sparkman icyemezo cy'agahomamunwa adashobora gukurikiranwa n'inkiko kuko akazi ke k'umucamanza kamuha ubudahangarwa. Urubanza rurangira burundu gutyo. Ijwi ry'Amerika. Ubudahangarwa bw'umucamanza bumukingira gukurikiranwa mu nkiko ku byemezo afata mu rwego rw'akazi ke, ariko bamwe na bamwe basanga bwari bukwiye kuvaho mu gihe umucamanza aciye urubanza rugira ingaruka z'ishyano nk'uru rwabaye kuri Linda Sparkman. Basobanura ko ari ihame rishingiye ku cyabaye nk'umuco gusa, ko nta shingiro bufite mu mategeko. Kuri bo ubu budahangarwa bw'abacamanza bubashyira hejuru y'amategeko. N'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga ntibabibonaga kimwe. Umwe muri batatu batoye oya kuri ririya teka ryo mu 1978, Justice Potter Stewart yaranditse mu mwanzuro we ati nta bubasha umucamanza afite bwo gufata ibyemezo bishobora kugira icyo byonona cyangwa kugira uwo byangiriza. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko iri teka ari kimwe mu byateje impaka zikomeye z'urudaca mu mateka y'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impaka kugeza n'ubu zitarakemuka. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye cyane mwese mwabanye natwe bararikira gukomeza gukurikira ibindi bigano byacu hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Bakunze Ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
koma ninge zibambaroga.